dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
bakunzi b'ikigano dusangire ijambo ndabasuhuje ni Etienne Karekezi hano i Washington DC mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda cyane ku buryo bamwe ku banyapolitiki b'abarundi batavuga rumwe na leta barimo kwitegura amatora rusange ateganijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha 2020. Mu minsi mike ishize bamwe mu banyapolitiki b'abarundi basanzwe ari mu runani sinarede bahuriye mu nama i Buruseli mu Bubiligi bafashe icyemezo cyo gushinga urugaga n'urunani rushya rufite umugambi wo gutegura inzira nshya yo kubana kugeza amasezerano ya Arusha yubahirijwe. Mu kiganiro muri isanga kuwa kane w'icyumweru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiye n'umwe mu bayobozi bashya b'urwo runani bwana Frederic Bavuginyumvira. Yamubajije imigambi mishya y'urwo runani.
Itangazo mwabonye ntiryari gitangazo gusa kwari kumenyesha yuko urwo runani rugiye kuvuka rugizwe n'imigambwe prona ipedezi kamibanga turi kumwe na kaze FDD turi kumwe hariho na ambasaderi Julien Nahayo hariho na jewe hanyuma rero n'abandi bagomba gusaba bari kubaradusaba ko bo kwinjira abo bose tugomba gufatanya iyo nzira
urunani rwanyu sefor Arusha rutandukaniye he n'urunani sinareda
aho bitukaniye bwa mbere twari ko turubaka sinarede twari twavuganye yuko tumaze kubona intumbero ya nkuru nziza yo guhindura ibwirizwa shingiro twari twumvikanye yuko tudashobora kubandanya uko ko tubwirizwa kwiyumvira imyene twotumbereza kugwanira iteka ry'abarundi mu nyuma warangoye sinarede arabyitegereza twavuga ko tubwirizwa guhindura igitigiri cy'abarongoye sinarede bakava kuri batanu bakaza kuri batatu ubwo barabiduhakanira hanyuma yandoroka aravuga ati ntibishoboka ntidushobora kubandanya uko urumva ibyo byiyumviro biherera iyo niyo rero twaca twanduruka turaheba turavamo tuvuga tuti vision tutakisangiye ntidushobora kubandanya ngo tubandanye hamwe twanduruka rero turavamwo abavero muri sinarede twebwe turanduruka turafata ingingo yuko twoja hamwe kugira ngo tubandanye gufasha abarundi
hagataho kandi ishyaka Ranake ryo mu Burundi naryo risanzwe mu migambwe ihuriye mu rugaga sinarede ryakoranye ikiganiro n'abanyamakuru hari kuwa kane i Bujumbura. Mu kiganiro muri sanga kuri uwo munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabanje kubaza umuyobozi waryo Aloyizi Baricako ubutumwa bwihariye yagejeje ku banyamakuru ndetse no ku barundi mu buryo bwa rusange.
Ego abanyamakuru uno munsi icyo twabashikirije ni uko twari duhagaze ahanini ku bijyanye n'amatora ya 2020 aho twababwira ko twebwe mugambira nake bwa mbere hoho turabazwa n'ibi biriko biraba mu migambwe yitwa ko ari imigambwe y'opposition imigambwe yitwa kutavuga rimwe n'uri ku butegetsi ugasanga ahubwo aho gukorera hamwe iyo migambwe nyine iguma icika nk'ibipande cyangwa ugasanga iguma icana canamwo aho kandi iyo migambwe yagize ingendo ahanini yo gusiba amatora twebwe rero mwana nake twashaka kumvisha abarundi n'amakunguko twiteguriye kuja mu matora y'umwaka w'2020 kuko nta handi ushobora gukorera imigambi yawe utari mu nzego
inani zimwe zimwe mushanahere bacakwalo yiza zirafise amakenga kuvyerekeye cyane cyane nkuko Frederic bavuga inyumvira bivuze ingorane zijanye na masezerano y'Arusha ivyo bibazo bafise bo mu bivuga ku iki canke ayo makenga bafise
bye barantangaza cyane kuko ubwa mbere hoho mwabivuze mwababwiye bahora muri sinarede ivuga akoro d'Arusha n'ibwirwa shingiro 2025 none ibyo bavuga ko bapfa niba bemera demokrasi hari wababujije yuko babivugira muri sinarezi hari wababujije yuko batanga intererano y'icyo kugira ngo yakore darusha n'ubwiza shingiro byayivuyemo byubahirizwe ikindi umuntu wabaza igishasha bazanye nawe uzi ko namwe wagiye ni kike kitari mu byo sinarezi yari kirakora atari muri bya bintu nyine by'uko imigambwe cyangwa imani itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi naha mu Burundi ziguma zisambuka kubera usanga umuntu wese ashaka ko byose byaba biri kuri we abonye biri ku wundi ukamengo niyo bibandanya igishasha kize ni ukuvuga yuko twebwe amakenga nawe nyine ni kubera iki imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi iguma isambagurika itana aho kuja hamwe kugira ngo iyo arusha bavuga
mushanaye baraca ko Aloyse mushobora kwemera ibivugwa n'urunani Sefor Arusha ku bwanyu ikintu cyo bagituma iyo migambwe itandukana n'ikihe
igituma iyo migambwe isambuka ni umuntu abantu bari muri iyo migambwe cyangwa muri izo nani umwe wese ashaka kwikwegera ko no kuvuga yuko wari wiyumvira ko ariwe boba umukuru w'urwo runani ugatsindwa habaye amatora ukivuga ngo genda ruguyemo wari umukuru w'umugambwe bakagutsinda habaye amatora nawe nyine ukivuga ngo waguyemo nagomba nsabe abanyapolitiki y'abarundi ko boza baremera ko umuntu arushijwe abandanya aho yari ari agaterera ibyiyumviro byiwe kandi barabyumviriza nicyo gituma niyo Sefor igutse ntivutse ngo kubera ngo hari ikintu kinini je nibaza izozana kirete yokitubwira kumugaragara akakivuga ikintu gisumba ibyari ko birakorwa nayo ubundi aha nta kindi atari uko umuntu ashaka kwikwegera
reka tumuhe ijambo umushanahe Frederic bamvuga inyumvira avuge ku bintu bishasha muvuga
njyewe nakwishuye ku bibazo byose wambajije sindiko ndishura ibibazo bya iyo ntuzenya ariko aravuga Aloyse n'umunywanyi wa sinarede njyewe sinaje guharira na sinarede kuri ibi bibazo kuko ibyo navuze n'ibintu nzi byabaye kandi n'abazi ko byabaye ni ukuvuga ndagusubiriramwo uvuze uti ugiye mu matora kandi yavuze ati ugiye mu matora kandi ntigeze ahisha nari mwe kwatazoja mu matora navuga ati jewe mbwiza kuzoja mu matora ndakubaza ikibazo ugiye mu matora amatora ategurwa n'ibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro rihari rihamba amasezerano ya Arusha ibyo turabyumvikana ko icyo ni cya mbere cya kabiri bose baridoze yuko amategeko agenga amatora yabaye akantu kamwana wa mama k'umugambwe umwe ibyo sije nabivuze byabuzwe n'imigambwe iri Burundi icyo ni kigira kabiri ikindi nacyo twumviza kumvikanako twarumvikanye turi Arusha hari mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2018 turumvikana yuko amatora dushaka habwirizwa kuba hariho umwuka mwiza ujanye n'ibya politiki umwuka mwiza ujanye n'iby'umutekano hanyuma n'umwuka mwiza ujanye n'iby'amategeko umuntu arimo ndavuga iby'amategeko iby'umutekano sagaseseshwa rumuri bose bazobikubarira urabye uwo baza mu banywanyi ba SNL bobo kubwira bati twebwe aho tugeze turarembye
yego mukanyagatoye mushyanahe
banze ndeke mbandanye n'uwundi wa muri tarawandanya kandi ndifuza ko abarundi batwumviriza bumva neza ikibazo aho kiri ugiye mu matora ubu ubuvuze uti ndoshigikira inzego zizovamwo nazo ingene zaba zitunganijwe nta kimana cha demokrasi kihari wewe rero ushobora kuvuga rero ngo ubandanye uvuga iby'amasezerano ya Arusha kandi ushigikiye ibintu bijanye n'inzego zihari zavuye mu matora yashimikiye ku bwirizwa nshingiro mwaka w'2018 ntibikunda ntibijyane
rero
nambi mutumva ko cyo dutandukanya tuzaba turimo tutarimo turavuga rumwe abandi bazafite ibyo yishakira kuvuga
yego mushya ntahe Aloyse bari cyako ibwirizwa nshingiro irahamba amasezerano yarusha mukanya gatoya cyane rwose
kuvuga ko ibwirizwa nshingiro ihamba amasezerano yarusha umuntu arashaka kubivuga arabye we nyene uko abibona mugabo jewe kubera kwize mu mbangira nake tuvuga tudutubwirwa kuja mu ratoro nta handi tubwirwa kubihindurira atari uko duca mu matora tukayatsinda cyangwa tukaja mu nzego hanyuma dusanzwe bwirwa singiro ari ribi turi twatsinze amatora atatu mu nzego bikomeye niki gitubuza kurihindura hanyuma iyo arusha dusanze ikenewe niki gitubuza kwigarukana igihe tuba twatsinze amatora cyangwa turi mu nzego nicyo gituma ahubwo je nahamagara abantu kiretse bo tubwire ikindi kintu bafite ikomeye cyane ariko inzira yonyine mu gihugu cyoruganije amatora giteguye amatora nta handi uca atari mu matora ibyo bigushabuje ibyo bintu bibi byose bidogera yaba intwaro mbi kaba karenganyo kaba kudasonera agati akazi na muntu byose ubyubahiriza ari uko nicyo gituma twebwe ari aho duhagaze
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza radio nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Okello mukereza muri hega ya Okello
ni mu majyaruguru ya Uganda pade reka ndebe ku ruhande rwa opposition aba opposition barebe inyungu z'abaturage barebe inyungu z'abaturage bo ntibashyire ushaka guhatanira umwanya wo kuba perezida agarike kiri imbere abanze barebe se umuturage n'iki tuzamumarira se n'iki abaturage bifuza kubera ko iyo bamaze kwibumbira hamwe nka opposition bakagendera ku ntumbero imwe icyo kirafasha kandi ikindi yaba byiza leta y'u Burundi itananije nabo itananije aba opposition bakabasha kuborohereza bagakora ziriya manda kubera ko ari ikintu cyabaye nk'iturufu mu bihugu bya Afurika yo kunaniza aba opposition bagashyiraho za manda zibafatisha mu byaha bitabayeho cyangwa bitanagaragarira amaso ugasanga nabyo bibaye ikibazo barebe inyungu z'abaturage ikindi perezida Nkurunziza agerageze arebe ese ka perezida ushyira mu kuri warahiye arafashe ku Bible arebe muri ya Bible yarahiyemo ayimanika arebe niki gikwiriye koko abarundi bifuza cy'ukuri murakoze
murakoze Okello reka mushana Federic wamvugira
bwa mbere mbanze nibutse n'uwo turi kumwe Aloyse naho rambaza ikibazo nti izi nama turi ko turagira umunyagihugu ari nyambuye aratora inyishu ziyo muri ibazo muri izi nama turi ko tuguma tubwira nta wanyishura rero no kuvuga icyo twipfuza nuko ibibazo by'abanyagihugu tubigira rwacu kandi tukabivuga uko biri tutaravye ngo dushaka kubi tugomba turimo turarondera kuba perezida kuko turimo turaja mu matora ubwa mbere ho abariko baraja matora ni baronka iyo myanya yabo mugabo turego turabona tuti aya matora turiko turajamwo saje kubahiriza iby'ukuri inyungu z'umunyagihugu na yaje gufasha abategeka ko basubira mu bibanza by'iwabo hamabagaha abo bifuza na cyane cyane ko iyo bwirizwa nshingiro ndabisubiramwo rivuga riti umukuru w'igihugu azoshinga leta aravyo kwa byumva atarazi ngene imigambwe yarushanije amajwi nkuko amasezerano yarusha yabivuga nuko mvuga kutemera gushira abarundi hamwe ngo baganire basangire nubwo butegetsi kuko ari byo byabaye inkomoko y'indyano nuko mvuga gufashe iyo nzira itandukanye na yarusha uburi kuravyara iyindi ntambara cyo ni cyambere cya kabiri ni kuja hamwe jewe ndavyumva ndabishegikira magabo je hamwe n'uwo mubona ibintu kumwe rega nimushora kuja hamwe umwe araba mu buseru kundi ara mu burengero ngo muzopfa mushitse ku kintu araba ba mushaka ngiye imbono imwe yakazoza muje hamwe hanyuma muheze murabe ingene mwiyubaka abakeneye kuja hamwe bafite intumbero imwe agende hamwe babanda
mushika ntahe bacha kwa Aloyse namwe ku kibazo cha Okello
yewe Okello ndamushibikiye iyo yavuze kuko nibyo twebwe abantu abanyapolitike twifuza ko dutwara imigambi hejuru twabwirwa gushyira imbere neza y'abagezemo cyane cyane neza abantu wanyu bacu kuko nizo nani zose zivuka uwo babaza ati mbega mwarabanje kubaza abanyagihugu murongoye muserukira imbere yo kugira izo nani usanga inyishu itoboneka nicyo gituma ibyo kiravuga ari byo imbere y'uko umunyapolitike wo hejuru agira icyo akoze mu by'ukuri yabwirwa kubanza akabaza abarongoye ko icyo kintu agomba kore ari byo rero kenshi turebwe turi hejuru usanga tujuragirwa abo turongoye mu gufata ingingo tutabanje kubabaza ntashingira Okello kandi kuko avuze ati abashobora gutaha bari ku mitahe abategetsi bo ngaha mu Burundi baraba ukuntu boborohereza nk'abantu babona ataraba abasirikare b'abasivili ubona yuko by'ukuri ibintu byo guhirika ubutegetsi batayimenyereye nk'abo bakoroherezwa bagacaha bakaza gutegura amatora hanyuma nagomba mbwire mwene wacu bambwiye imyumvire yuko uko bizogenda kose umuntu adahinduye buno butegetsi bavuga ko butubahiriza ko darusha nta bindi bishoboka atari kuja mu matora kugira ngo duhindure ubutegetsi hanyuma wewe watsinze ujeze urakora rero ikintu wumva ko mu mutima wawe aricyo cyiza
Yego mwe tubibutse inshuti mwese ko muri kubandanya kumviriza radio hejuru y'America turi kumwe na Jean Claude. Yego reka cyimbo cyawe tubihe ubushya ntahe baricha kwa Louise duka ku ijambo.
Muri usanga nya politike n'ibijyana buze ni kubahiriza demokrasi. Turagize amategeko mwende wako y'umugambwe ukuntu imigambwe itunganijwe n'ukuntu ingingo zifatwa mu mugambwe ku buryo ubiravye kuva mu 2010 ngaha tugira icyo twise adese ikibibi hanyuma mbere no kujya muri zonane zose zo hanze wa musanga tubigira tutakoresheje amakoraniro kaminuza mu isanzwe yo n'amakosa nicyo gituma usanga umuntu ariko aravuga mu ugasanga by'ukuri cyo ariko aravuga kiri mu mutwe wiwe wenyine nigumbiye hasi wabaza abanyagihugu bo nyine bakakubwira bati ibyo twe ntitubyumva twebwe rero twaciye tumanuka hasi mu banwanyi turababaza icyo biyumvira batubwiye bati ntimuhirahire ngo muze musubire gusiba amatora kuko muba mufashije umugambwe uri ku butegetsi wamutumye ukora wonyine kandi uri kurakora wonyine uca unakora n'amakosa menshi kuko ntawuhanura uwufise ibyo ni ibintu bisanzwe rero mu bisanzwe ubu twebwe tubahiriza ibyo abanwanyi bavuze kandi nabyo navuze no muri zibarebe yabivuze tutari mu nzira yo kugenzura amatora aho twe ntitwobananya kuko kire nta wundi muti n'umwe uhari atari aya matora ngacyo gituma nabo nyine abashingantahe ntiwumva igituma bari kuva no muri tarehe bakagira ayandi mashyirahamwe baba bariko barata ingufu kandi bagiye hamwe nk'ubu tugiye hamwe tugategura amatora yose twese hamwe nicyo cyo kivuga yuko umugambwe zene defite utsinze ntibikunda kuko umushaka gushyira ibyiwe imbere gusa
reka duhe ijambo umushyaka na fedeke bambuga inyumvira igihe cyavuze nawe tuga ku ijambo
uyu muntu Jean Claude avuga ati arashima ko abantu bagiye hamwe kandi nivyo naje ndemera ko abantu bagiye hamwe bagasangira uyo kubona ibintu bashobora gushika ku kintu kizima ngaha nta muntu n'umwe atabona ibibazo bihari kandi turabyumvikana kandi Aloyiz aravuga ati ibibazo biriho ati mugabo inzira yo kubitorera umuti avuga ati twebwe tubona ko kuja mu matora nako tukabona tuti aya matora ya kuja mu matora ni byiza ariko aya matora ya nta nishu azozana kubijyanye n'ibyo bibazo turiko turabona vala yawe twanishiku nifuza ko twobona kumwe mu by'ukuri y'abaroyizi na jewe n'abantu ndi kwaratwumviriza aya matora ingene atunganijwe nayibasiguriye kenshi ndabereka n'ingene bwizwa nshingiro rivuga rizokwerekana n'ingene ibizovamo ayo matora bizoba nta muti turiko turabona ushobora kuboneka ujyanye n'ibibazo by'abanyagihugu biciye muri aya matora twimirije turazi ngene ateguye
mushya ntahe barica ko Aloyiza mushya ntahe Federike bamvuga inyumvira avuga ko kuja amatora kandi hari ibintu byinshi bitarava mu nzira ari uko kenshi na kenshi abantu baba bari kurata umwanya icyo mwebwe mu kivuga ko iki
twebwe ngo munabwire yuko ibi ariko aravuga byo kutaza byo kuja amatora ibintu bitameze neza turabihuriza ko ariko nicyo bituma twebwe tuvuga tuti tugoyajyamo kuko tumaze kutugoyajyamo icyo twicara n'abariko barayategura n'abari ku butegetsi tugategura inzira nziza y'ukuntu ayo matora abwirwa kumera neza ni nacyo gituma muri ino minsi ubikurikiranye neza ndazi kubikurikirana umushikiranganji w'intwari we hagati aguma akoresha amanama abanyamigambwe hamwe n'ababura amatari kugira ngo turabe ukuntu ho bicuka cyiza ego hari ingorane kuko hari abantu bahariya mu mitumba umengo zibumva baguma bakubicana imigere ibyo birashika ariko twasabye ko bohanwa bagahanwa bagatanga karorero na cyane cyane ba mutaneri kuko ni babegereye bagahana baje abantu bakora bijya bintu by'ubutuma hari cyuka kiri muri politiki icya kabiri ubwiwe mekuje matera wicaye na seni ni nacyo gituma seni muri no minsi irikira twereka yarape kiranga minsi iranatuhamagarira gutanga abantu bajya muri bajya bayifasha gutegura amatora mu ntara za sepi mu minsi bayavuza tuzotanga amadosiye y'abasesi ubu rero ibyo tubazi ukuntu seni yabigize ni ukuri turavuga tuti yabigize ku mugaragaro turindiriye kuraba uko bizosohoka bimeze ko imigambwe yose izoba
yegomeye
nyinshi kuko si yose kuko ni bakeya turazi uko imigambwe ingana aho rero niho tuzobirarira hanyuma duce tubandanya turaba ku rubuga mbega izi ntambara zihari zirahinduka zidahindutse hamwe imvugo yobitazanye n'ingiro aho tuzoshikira ijambo tuvuga yuko ari nzi ariko biragenda neza ariko izo zose kugira ubimenye kugira ubibone ni uko ubwa mbere wavuguti jewe ndaje amatora aya matora ashobora kuba atunganije nabi birasisa si mu Burundi gusa ariko naho nyine urashobora bavuga bati utamenya mukeba no kwitura ubone kandi urashobora kuba uragenda ahantu hari ibisima by'inka cyangwa hari intambwe ikakwiba imene uramenye ukuntu urarira
kureka duhere ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Joseph amwiriwe neza
akabazo kanjye ndagatumbereza kuri uwo Frederic bamubinyumvira ariko mwanze mu munda mukirize barabona ko amatora ya 2022 yegereje kandi bo bakaba bavuga ko batazayitabira ese ko ayo matora naramuka abaye batayarimo biteguye kuzakora iki nyuma y'ayo matora aho ntibaza banka wa mugana uvuga ngo ikirondwe cyasigaye ku rushato inka yarariwe ke
twashaka kubanza guha ijambo Manirakiza mwiriwe neza Manirakiza mwiriwe neza muri hehe
da
muri hehe
ndi mu gihugu cya Tanzania
yaduga ku ijambo ikibazo cy'imvira
hanyuma ikibazo cyanjye cya mbere gihagaze ni kuvuga ati mu gihugu cy'u Burundi harimirije amatora ariko turiko turaraba nk'abanye politike benshi bari inyuma y'ibihugu none ubwo ngubwo amatora azobandanya aba kandi nabo batarashobora kuvuga ngo bashyire hamwe ingufu zabo nimba ari uguserukira muri ayo matora kugira ngo nabo baje guhiganwa nk'abandi canke nk'uko bari bafashe ingingo yo kutayitabirira ntibazoyitabira burundu nyene tubimenye nk'uko kuko natwe nubwo turi inyuma y'igihugu twabaye impunzi twe nakubwiye ko ndi ngaha mu gihugu cya Tanzania ariko burya rwose ibibazo biriko biraba ubu biraboneka yuko igihugu cy'u Burundi kitakigomba ko habaho nyene abantu bagomba guhiganirwa amatora bibonekana yuko bariko barabigize inyuma none ubwo ngubo bo bafashe umwanzuro wo kubyitabira amatora cyane bahagaze ahandi nyine yo kutajya kwitabira amatora
murakoze Manirakiza ari ikibazo cya Joseph Mushenahe banyumvi mvugira cy'amatora mirongo ibiri ayo matora mu nzu itaba mutayitabye ubundi mugambi mufite n'uyuhe ikindi kibazo cya kibaza Mushenahe mbere cya kwarabiza
erega amatora fataka amatora umwaka wa 2022 na matora nka yamye yaza ye na ejo bundi ni nkaco kimwe twe dufata ko ari bya bindi bibandanye so tuzobandanya tugwanira inyungu z'umunyagihugu tuvuga ibintu bitari ko bigenda neza kandi turondera inyishu zingene ibintu biri bugende neza ubundi ubundi nta uvuga ngo ombega ngo bigenda gute twebwe twaravuze neza aho duhagaze ico dutandukaniye ko na Senarede nuko bagiye matora kandi barimo baragwanira inyungu za Arusha ari kujya matora naho bisigura kugwanya Arusha kubera ko nta rugero subira kuvuga wamaze kwinjira mu bwizwa nshingiro igwanya Arusha
muhushe na he baracha kwa Lisa mwebwe na shaka mushi ikibazo cha Manirakiza avuga ati hari abanyapolitike benshi bakiri hanze igihugu ayo matora ntibwo ari uburyo bwo kwigiza kure abo banyapolitike
bo amatora arasho yamaye abaye abantu bari hanze ariko sibyiza ni bibi ntawo bishyigikira nicyo gituma twebwe no mu kiganiro twagize uno munsi twasabye Leta y'u Burundi ko yogerageza abari hanze bashaka gutaha by'ukuri batahe dutegura amatora kandi byotanga n'icyuka cyiza kuri ayo matora abantu bakayizera aho rero nta kandi umuntu yotera Leta kuko ni umubyeyi w'abarundi bose tukayisaba ko yoja hamwe nabo bari hanze abimvira gutaha igatunganya ubuje abantu bataha bagataha neza mutekano wabo nabijya bintu bitegekanije bizira umuntu atahuke bikaja mu ngiro hanyuma tugategura amatora twese turi ngaha cyo bikintu ciza kandi cyo tanga umwizero munini ya cyane hanyuma aho ngo sinazi tanganira ngo sinazi nuko ibyo by'amatora sifuna ivuga kutabwira ariko jewe n'ubu nguma ngaruka hahandi nyine iyaba twese abanyapolitiki n'abari hanze batari kuri manda badafite ibibazo ariko tunavuze ko n'izo manda leta ishatse yozikura boza twese tukajya hamwe mu matora tukayatsinda iyo Arusha tuvuga bavuga bakunda ntaco uza ko watsinze avuga ati erega amatora twibuke ko mu 1960 kwa gasore baramufunze ariko aravayo arabandanya amatora kandi yayo yatsinze nibaza ko turamaze kubona amatora ngaha mu Burundi atari meza ariko nitwoguma tuvuga ngo ko hari ibintu bitameze neza tuyareka ize naza tubwo nibazoguma bamenye bameze nk'inyondo y'amase erega nibyo nitwaguma hanze y'amatora ntituyajemwo ni ukuri iminsi iza bizogorana kuko azahamwa ku miryango mu Burundi ikintu ishoboye ari gusaba amatora
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nkwijwi rya Amerika turi kumwe na Obeda mwiriwe neza
mwiriwe ndi Bujumbura mu Burundi hanini ikibazo canje kihagaze kuri iki ni ukuvuga yuko turavye uno munsi hagati y'ugo runani rushasha Sefor ndetse na Senared yari hasanzwe ni ukuvuga ko ubwa mbere inguvu zagabanutse kurusha uko abarundi bari baviteze ni ukuvuga yuko turiko turaba ko inguvu zagabanutse turabaza ati mbega ni izihe nguvu mu gihe abari muri urwo runani benshi mu barugize bari inyuma y'igihugu uno munsi kikaba kiriko kitegurira kuja mu matora ayo matora inyuma y'ibizova muri ayo matora ni gute bazobandanya hamwe byoshika ayo matora akarangira ni gute bazobandanya baharanira ibyo bintu basanzwe baharanira mu gihe batari mu gihugu nizihe nguvu babona bazoshira ku butegetsi buje buvuye mu matora kugira ngo ibyo baharanira bije mu byo igihugu kigenderako
kibazo nibaza ko umushyirantahe Frederic bamvuga inyumvira ariwe ucishura ubwa mbere duga ku ijambo
urunani twahora abantu bigabuyemo kubiri ubwa mbere abantu baravuyemo umwe umwe hanyuma bavuyemo baragira urundi runani ibyo navyo imvo twazishiguye inguvu ziri hehe mu bya nejo bundi inguvu ziba ziri mu mbono ya kazoza icyo ushaka gushikako la vision niho hari nguvu bwa mbere na mbere kuko ibi hari mu gihugu bishobora kubandanya kurya nubwo boja mu matora navuze ibizovamwo bizoza biri nabi ibintu gusumba kutubera ingene bwirizwa nshingiro byubatse bisigura ingene ubutegetsi buzokora ingene amashinga amategeko izotora amategeko ingene umukuru w'igihugu azashobora kubika amategeko atamushimishije ni ukuvuga igihugu kigiye gufatwa n'umuminwe n'umuntu ibyo rero n'ibibazo bizotera umwuka mubi mu gihugu tukavuga tuti reka tubamenyeshe ko ayo matora atari nyishu tuzobananya duhigira inyishu hamwe n'inyuma y'aya matora mufate ko amatora atari Burundi buzaba butembagaye ibibazo by'abarundi bizoguma biriho katugwiza kuronka aho tuzaturabivuganira kugira ngo turatore inyishu zibereye kandi ubutegetsi utebe bwumve ibyo turiko turavuga ntiturabasazi turimo turavuga ibibazo bihari nako turakeneye kubaho abanyagihugu bari hanze abanyagihugu bari hagati mu gihugu turakeneye kubana hagati mu gihugu kuko igihugu si cumu cyangwa si cy'ababiri ni cya twese
turamushimiye umushingantahe Frederic bamvuga inyumvira w'urunani Sfor Arusha n'umushingantahe Aloyzi Baricako w'umugambwe Ranak mu Burundi dushimiye kandi mugenzi wacu Frederic Nkundikije wayoboye ikiganiro cy'uyu munsi hamwe n'abakunzi ba radiyo y'i Amerika babajije kandi bakurikiranye ikiganiro namwe aho muri hose ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kumva ibiganiro kuri radiyo Ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mugire ibihe byiza.
Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.